dusangire ijambo.
Ndabasuhuje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne.
Ikiganiro dusangira ijambo cy'umunsi twatumiye abashinjantahe bakurikirana hafi ikibazo cyo mu Gatumba n'imyuzure yahabaye ingingo yafashwe n'abanyagihugu bava muri iyo ntara yo gutangwa gusanura ikiraro bavuga ko kishobora kuvamo intambamyi, ariko tukaba tuzi kandi ko hariho n'ikezi ry'umushanji w'intore hagati nawe nyine yanditse asaba buramatari guhagarika ibyo bikorwa by'abanyagihugu cyane cyane bava mu Gatumba hamwe nabo bakorana. Uyu munsi rero mu kiganiro tugiye gusubira kwiheza cyo kibazo, tukaba turi kumwe na imvukira za Gatumba hamwe n'umushinjantahe akurikiranye hafi cyo kibazo. Turi kumwe na Julien Nimbona imvukira yo mu Gatumba, tukaba turi kumwe kandi na Akimana Pascal de la Calva aserukira imvukira za zone Gatumba ziba mu mahanga. Turi kumwe kandi n'umushinjantahe Eric Nsengimana umukuru w'ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika JAP Africaine. Mwaramutse bashinjantahe mwese, turi kumwe.
Ndabahe iyambu nyakubahwa umumenyeshamakuru Frederic Nkundikije, twebwe aho duherereye muri Amerika tubona bwakiye neza Imana, turakingurukira rero kandi tukagukengurukira nawe ko uduhaye akanya kugira ngo dushobore guterera ibyumviro ku bijyanye n'aho tuvuka n'aho turi mu mahanga twebwe, ariko dukurikirana cyane hagufi ibi biberaga iwacu mu Gatumba. Murakoze rero kuri kino kiganiro mwatunganije.
Wakoze kwitaba ikiganiro.
Kwa nini muna kuri kila hafi ukubwa vyokuzibira muzuriye ukoleshwa mashini ukubwa kwa majeshi mwa wapokani wa chuo wa diaspora bari mumahang.
Mura shaka kutubwira ibyo bikorwa ibyavye muri iki gihe reka tutangwe kuri mwe nyene mu shyanahe nimbona Julien.
Murakoze kumwe jambo nkuko mu mayi jambo twebwe mu Gatumba kubera imizuru ya Rusizi tubayeho nabi cyane nabi rwose. Buri mwaka turatwagwa n'izurira maze kajya ku ingombe za Rusizi kubera imvura nyinshi, ibyacu bikamerwa nabi, inzu zigapomoka, imirima igatwarwa, eka abantu tukamerwa nabi cyane. Hanyuma kimasemo hafi imyaka 4-5 niho abavukanyi bacu ba diaspora batonera ikigongwe babonye uko tubayeho, twama turi mu ntekera buri gihe baratubaza kikoshora twe imifuko wazi ibyo imifuko byaranse tariko tworonka imfashanyo y'imashini n'ukuri tukogerageza batugeza tukazibira narijyanye n'icyubahiro mukuru w'igihugu ati teze imbere wacu mazone yacu makumine yacu tukogerageza niho bantu shaka bakatubaza ko bishobora kurokora imashini atego cyane turayironda turayironka bahitangira amafaranga turatangira ibikorwa kandi byiza cyane. Abanyagihugu bararyoherwa cyane, barakoma amashyi, barazenga, baranezerwa, eka uraba umunsi mukuru mu karere ka Gatumba neza cyane. Hanyuma amazi yarabwiye yari yaranze gukamba kandi ari muci, imashini imaze kubitangira tariki z'umunani z'umunani zari n'isaha 8 nyine ubundi Imana ikora ari 5 cyane z'itariki 8 z'uko z'umunani isaha 8 ni igipawa cya mbere amazi yashaziba mu Gatumba aho yahoraca.
Eric Sengimana ivyo bikorwa vy'abanyagihugu mu Gatumba n'imvukira za Gatumba hamwe n'abafasha baba mahanga mubibona gute?
Ivyo bikorwa icya mbere turabishima ko kugira ico terere yavuka kugira bene wanyu babeho neza ni igikorwa ciza cane kuitanga kugira ngo kugira ushobora gukingira isi ni ibintu byiza cyane ariko icyo tutashimyemo ni uko batabishishije mu nzira bitegerezwa gucamo kugira ngo bishobore gukorwa hisunzwe amategeko ndetse hisunzwe n'ubuhinga bukenewe kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gukorwa kuko burya mu gukora ibintu bisaba inzira bitegerezwa gucamo nicyo gituma ubona ibwirizwa shingiro ndetse n'andi mabwirizwa abikomoka ko asaba ko abantu kugira bakora ikintu bategerezwa guca mu mashyirahamwe mu makoperative bategerezwa guca muri leta bategerezwa guca mu nzego zitandukanye zemewe n'amategeko ni kugira ngo ibyo bikorwa bishobore gufata umurongo byisunze amategeko kandi biri kordone kandi byinjira muri programme ya leta uwo turi mu kintu bita vision programme ni ukuvuga uzanye amafaranga mu iterambere ry'igihugu ni ukuraba ko icyo kintu uzanye mwayo mafaranga kiba cyarateganijwe muri iyo komine kuko izokorwamo kuko uyazanye kitari previ ni ukuvuga ko ayo mahera ashaza gutera inflation kubera ntabari mahera yateganijwe muri ako karere rero mu bikorwa bakoze turabishima ni uko bataroze umuntu ababwira uko bitegereza kubabwira bashobore kubikora nayo ku mutima wo kubikora no guterera ivyo turabishima cyane
Kimana Pascal murimbukira ya Gatumba ariko muba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo kibazo mushyanaherika ashikirije ko ivyo bikorwa byari eka uyu mugambi wari kubanza no kumenyeshwa leta ikagira icyo bivuze ko mu bibuga kwiga
ubwambere turagushimiye mu bimenyesha makuru batunganije kino kiganiro hanyuma ndakengurukiye abatumire watumiye muri kino kiganiro hanyuma nashaka nkeza abanyagatumba bose naho bahitiwe mu bibazo bikomeye by'umuzure batigeze bahengeshanya na ntaryo guhagarara mu bibazo barimwo kugira bakingire bikingire Gatumba ikibazo cy'amazi rero abatera jewe ndakigereranya n'umuntu akomeretse yimuna komeretsa akaba ariko aravirirana amaraso imbere yuko aja canka janwa ku bitaro canka ku ivuriro riri hafi ikintu abantu bakora ni ukubanza kuzibira arya amaraso aba ariko arameneka bagashyiraho pasma canke band kugira arya amaraso areke kuguma acucubuka ibyo abanyagihugu bo mu Gatumba bakoze kwari ukwihutira kuzibira n'ingoga bwango ayo mazi batera mu kurindira yuko leta ngiye leta ngozi nkuko ibivuga iza kubatorera umuti urama ari umuti wo kuko batuma buzabo barakora ibyabo neza rero nawe ushaka gatoya na mwene data ngaha avuze ati ibyaribyo byose bakurikije amategeko bari kurindira bakamenya ingene babikora mu giswahili bakoresha ijambo kubona utaratibu rero nibaza ko Nyagatumba barikoze kuko ubwambere imbere yuko bandika n'iryo kete cyangwa bashikira mu bushikiranganji bategerezwa kuba bariko barasurvivinga bafise aho baba cyangwa bafise uburaruhura mu kuko icyo kije nanditse bita navuze ati bandage solution gushyiraho nka band rero ibyo bakoze byari bitunganye neza kwari ukuzibira zikorwa byererana rero igihe ntabwo kubera ko baci bazibira kugira y'amazi nagiranije n'amaraso yariko araseseka y'amazi batera akazi agahera na muri uno mwanya ntabanayekije kwikana ubwo rero leta n'abayifasha baze bakiga ukuntu batunganya iryo gingi atamunye Gatumba ariko arahwera atamunye Gatumba ariko aricwa n'amazi mabi cyangwa n'indwara ziterwa n'amazi mabi azananye muri Rusizi atamunye Gatumba ariko araturava mu gwiwe ibyo byamaze guhagarara icyo gihe leta rero ikirongo ufatira ikavuga ati reka turaho ukuntu tukubikora ibyo mu bisanzwe ni leta ari kubikora ariko leta aho gukora ibyo igihejwe yihutiye kuza kumirasa bene igihugu aribyo byanatubabaje twebwe imvuka iraza Gatumba tuba mu mahanga ni nko kuvuga ko yirukanye Abanyagatumba kuko urabona bamwe yabatwaye mubimbi naho batabikunda mubimbi twaratereje dusangiye bagiye bamwe bamwe siyo bakiri kuko ntabwo bagoye bamwe bari kwaragaruka mu Gatumba cyane n'abandi bagiye gusendera mu yindi mihanda rero mwene wacu yavuze uko imbono yiwe twebwe turi abantu dukurikiza amategeko twebwe turi abantu dukunda igihugu twisunga amategeko twisunga ibwirizwa shingiro ni nacyo gituma no mu makete twandikiye abashikiranganji babijejwe kwari kubabwira ati nimuze nyabona rero mushigikire kino gikorwa turazi ko leta ibi
ihangayikishijwe n'ibintu byinshi kuvuza abana
ego nshya ntaye akimana tukivuga kuri makete hari kete umushikanji ajejwe ntawe hagati yandikiye buramatari wa Bujumbura amusaba ko ivyo bikorwa byatangwe nabo banyagihu bo mu gatumba bihagarikwa iryo kete mwebwe murivuga kuri
iryo kete umushikiranganji nibaza yuko adafise amakuru atomoye kuko ubwa mbere nta rugo yagiye kuriterengwa aje kuraba aho hantu umva afise abantu bamuhamaye amakuru babaye formateur agakora kuri ayo makuru ariko byiza ni uko yari gushika kuri tere ni ukuvuga ku rubuga akaronka amakuru meza iryo kete twebwe twibaza yuko ari kete yanditse adafise amakuru atomoye hanyuma nta nubwo byanatubabaje cyane kuko twabonye yuko ari afise amakuru adakwiye twamusaba rero yuko ahubwo yoza karaba ibikorwa abo benegihugu bakoze mu kwizibira hanyuma banamuhamagaye washaka abonye igihugu bahamagara umushikiranganji inshuro nyinshi kugira agende avugane n'abenegihugu abona abenegihugu barongoye biranabamaze kubona umushikiranganji afatira ingingo mu biro atagenda kubiterwa arabe uko abenegihugu babayeho ntibyadutera ubwoba kandi ntibyadutangaje kuko niko abategetsi bamusanga bagura umwanya wo kuja gukora ibikorwa bajejwe kwitera
Eric Nsengimana iryo kete y'umushikiranganji ajejwe intwaro hagati kuri buramatari kete rimusaba guhagarika ivyo bikorwa vy'abanyagihugu cane cane ivyo bavuga ko ari ligue bariko baragira ku kiraro mubona gute iryo kete umushikiranganji ajejwe intwaro hagati yandikiye buramatari amusaba guhagarika ivyo bikorwa biriko birabera kuri ico kiraro
icyambere imbere y'uko mvuga ku kete umushikiranganji yanditse ni ukubanza gutahura ikintu kimwe kandi nk'abarundi twese dutegereza gutahura ikintu kimwe ko n'uwo ariko aravuga atege umutwe akora ku kazi akora muri Amerika na konzi mugabo ntashobora gukora ikintu kitari kuri programme ya institution akoreramo rero leta y'u Burundi irafise programme ibikoreramo ikagira ni na priorite ikanaliza n'ivyo itegereza gukora no kuvuga ikintu cyose uza uce gukora kitari kuri uwo mugambi leta yateguye cyangwa yatekanije ni kuvuga ko icyo kintu ntigishobora kwinjiramo kiba kije nk'ikije kugira robelio cyangwa sabotage abategetsi batandukanye yavuze ngo ntibagiye kuri tere ariko kuva umwuzure ujaho abategetsi batandukanye baragiyeho baragira amanalize barashyiraho abahinga abahinga baravuga no kuri televiziyo nasiyonali atahora amazi ariko arahigarurira
Julien Nimbona ibikorwa abanyagihugu bariko barakorera aho mu gatumba abanyagatumba bariko bakorera ngaho kuri ico kiraro vyo bimeze nka sabotage canke rebellion nkuko umushinga nta Eric abivuze
yo kwizigira ko kundira nibaza ko atari sabotage nkuko kandi yumviye canke rebellion n'ubugumuzi twe nshobora kugumukana leta leta yaduhaye uburenganzira hanyuma tubona ko turanibe n'imifuko turonka imfashanyo y'imashini ntitwari kureka rero kuyigwanako kandi tubikora leta itubona abategetsi baratubona kandi bamwe baradushingira ivyo vyigwa avuga sinzi ivyo vyigwa uwo yaje kubikora uwo ariwe naho yabikoreye iterambere ryose rikogwa icyo bisi iterambere cyose kije gukogwa abenegihugu babaho hantu batagishijwe inama iterambere ryabo twebwe tubimazemo imyaka ishirenga ine itanu leta iratubona n'ihiri niwo umubyeyi wacu uyu mwaka bicayeba umurengera tubona umuntu uko umushinganyi Pascal yabivuze iyo umuntu akomeretse imbere ya byose ubanza kumvuga uruguma niyo avunitse umuntu ubanza gufata nyine irya gufa kirimuka rwose birenze bimushyira mu bitaro twerere ni uko kumurira umuntu yibera ahantu heza cyane ari muri babandi utarinjwe bafatanyije mu kutagomba gatuba kwibaho nawe yagatumba kumbure naragomye ukaba ku murongo ni ibikorwa byiza haraje abategetsi abategetsi nyine bajejwe kurwanya umwuzurira ko turabikora imashinari yiri baradushigikira haraje abatekinisi abenjeniyer baradushigikira ati ahubwo leta yari ikwiye kumwa umukono ibikorwa nyene igashigikira abenegihugu biriko barakora icyo bagomba kuvuga iyo kete mbere y'umushikiranganji yajyanditse twese nuko nuko habaye kubura amazutu tuba twarahejeje umugambi wacu kera kuko barabishimagiza uretse umugwi tutazi uwo ariwo wagiye kubwira umushikiranganji atanashika ni kubitera nukuri uyu niko cyagenda yite kwari kubira byumve nimba ari we ashyira amakuru umure umushikiranganji atagoma gatuma nabeneye ko bayibamwo amenye azira makuru azavuga cyakabiri umushiranga anje ko bya leta aje bigobaho yarashitse hirya hejo umuntu wa mbere namashaka kandi arashika aravuga ati nokuri abyagatuma ndabakeje kubona mukomendo w'uru ikiraro kugoma tumerwe na kiko kiratwagwa ndabakeje ndabashimiye jewe ndumwishije aramba kubuka aramba ati urumushiranga ntakundi igihugu kuna zone yawe rero uyo muntu sinabyo aranemera ati vuba mucakigira kiraje kino kiraro kigoma kimerewe neza ejo nikiraro kiboneka leta isubire mu ihumbi n'ubutunzi bw'igihugu babibungabanya
imana Pascal Kelvin mwavuze ko mu bisanzwe mwemera ko leta ariyo iteza gutunganya ibikorwa nk'ibyo inyuma yaho iryo kwete umushikiranganji yajejwe intwari yo hagati isohokeye ikintu mugiye gukora abanyagatuma ni ikihe kugira ngo mukosore tumwe mu tunenge twibonekeje mu gutanga ibyo bikorwa
twebwe twarabwiye inshuti za Gatumba inshuti z'Uburundi n'abanyagatumba bo mahanga yuko tugeramiwe hari amazi yamadutera bararaba ku masanamu barabona yuko ajya amazi atera mu Gatumba ari ibintu bisanzwe cyane kuyazibira baraduha ubururero nk'aho muri za Hollande abanyagihugu baho baba bacanye bubatse mu mazi kandi babanye neza n'amazi baraduha ururero imisu bigizuri bibaza Bangladesh cyane no mu Bushinwa eka no ngaha muri Amerika ahantu usanga y'amazi ateye abanyagihugu bafise ukuntu babwirwa kwirwanako rero twizera yuko leta yo twumva kuko turiko turagira ubwigoro bwo kuganira ndabamwe bamwe muri leta tubereka yuko ibishikira zone Gatumba atari ibintu bikomeye cyane nkuko babyibaza ati twifuza yuko leta yo kwegera abayifasha na twebwe dukunda Burundi tuva mu Burundi naho turiko turatagaza turi mu mahanga umve impanuro tubahereza yuko abahinga b'abarundi bari hanze bakoranye n'abahinga bari mu Burundi burya botore umuti urama kuri icyo kibazo cy'amazi atera mu Gatumba kuko ni ikibazo gitoya cyane turavya aho tuva mu mahanga hategwa n'amazi gusumba nahanje mu Gatumba kiranondeho hariho ikigega mpuzamakungu cya ONU mu gisata kijejwe kurwanya ibiza n'isibe cyemeye gutanga uburyo kugira ushobore kuja gufasha gutunganya neza ry'amazi aterwa imihanda y'abanyagatumba hariho abafasha Burundi bemeye kuzana uburyo ikana twebwe turafise uburyo bwo kuja gukora neza gutunganya rya digi hajya hamwe leta yoba idafise ubundi mugambi tutazi nibaza yuko yokwemera icyo dusaba yuko twakorana nayo kugira tutunganye hajya kuko umuti wo kubimura abenegihugu ngo bagende ahandi si wo muti urama na gatoya ijya ni zone transfrontaliere hacaho ibintu byinshi cyane bishobora kuba ibyiza ku gihugu cyacu cyangwa bikaba ibibi ku gihugu cyacu ni byiza ko ijya zone bayi proteja kandi bakorana n'abenegihugu rezo toktone abenegihugu bahajya nibo bamenya ni gukingira igihugu bivuye ku mbibe z'icyo gihugu rero twibaza yuko leta tuzobandanya tuganira nayo kandi kirano niho twaramaze gutangura kuvugana n'abakunda Burundi abakunda Gatumba inshuti zacu abagenzi bacu bariteze kuza kudushyigikira twebwe twifuza yuko leta yotwumva kugira dushobore gutunganya Gatumba neza turi kumwe byose birashoboka
Eric Nsengimana akamo k'abanyagatumba mu kavuga kwiki
akamo k'abanyagatumba ico tukavuga ko nuko ibintu byose bakora abo bikorana na leta kubera ni si igihugu kindi kiri mu isi cyangwa ngo kabaka parti kako ni bakorana na leta kandi bisunze imigambi ya leta uko imyuzo rero agira azajya niko leta yigira ivyigwa guhera kera hanyuma irabishira habona irerekana batari novuga ikibanza cikubamo hanyuma iranatora na solution yuko bategereza kuja kuba handi kugira bakingira bene igihugu gukora nako ibintu byose bagiye barakora kugira bakingira bene igihugu bitashoboye gukunda barafata ingingo yo kubashyira mu masite kugira barare kwa amazi agabanuka biranka baratona ba expert na environnemento barabagira bati ibintu bikunda abantu ntibamubashyire ahandi gutinda bashoboye gukreya site yaho bazakuba mu yandi matongo atari mu Gatumba rero ufite amafaranga cyangwa uba wiyumvira ati nshaka gukora ikintu ifo gukora ubanje kuraba ko icyo kintu giteganyijwe na guverinoma niba gideye ntuzeye novuga rebellion ngo tegezwa kumanga kandi leta namaze gutegekanya ayandi maparcel ategategezwa gucamo bari sekirize kuko nk'ubu babikoze batwika leta yamaze gusohora ibyigwa ikerekana ko abantu bashobora kwagira isanganya abantu bagapfa muri icyo gihe abo babikoze nibo bazogira ikibazo cyo kuvuga bati popa ngaca guverinoma gute noneho leta ntishobora kubyemera ko hari umunyagihugu umwe apfa yabibonye bategereza gukora ibishoboka byose kugira bakingire umwenegihugu rero muri ivyo byose ariko barashigikiriza bavuga bati dushaka kubaka idiki dushaka kugira ikintu babanze baraba bati mbega biri muri priorite ari guverinema guverinema yavuze iki kuri kino kibazo kuko kutaka gukora ikintu kinyuranye n'umugambi wa leta ni nko gushinga leta mu yindi kuvuga ngo twebwe turabanyagihugu ngaha ngo tugowe leta yababwiye ati nimupfe ngaha muce ngaha turabategurira ingere mubaho byose hanyuma mwumva bakavuga ngo ntituhava ejo bagaca bamera nk'uko byabamereye bakisanga umunsi umwe baryamye n'abari barahumye bagasanga huzuye amazi mu gitanda abasomye nturabagize icyo bizobazwa nde bibazwa guverinema
kimana Pascal Kevin mwibwire nti mutegera ayo makinga ya leta cyane cyane ku byerekeye ubuzima n'amagara y'ababanyagatumba bashobora kuba bomerwa nabi mu gihe byoba byaramaze kugaragara ko kubandanya kubaka mu cyo kibanza bishobora kuba mu ingaruka mbi
twebwe twibaza yuko leta yoba ifite izindi mpamvu zihishije tutazi kuko amazi yateye Burundi mu bice bitandukanye mu Burundi yarateye mu Kibenga yarateye mu Kajaga ngaho muri zone Rukaramu amazi washaka yarashitse no mu kibuga c'indege hajya amazi no mu Gatumba yashitse mu Gatuma yashitse n'ahandi nitwumva rero abo bandi igicuba batimugwa ngo byigororeke ikora kuri Gatumba itagukora aho handi hantu hatewe n'amazi rero n'ibarabara riri kuri Polo yugawe jewe ndaja mu Burundi ndahabona ariko kabone ngo bafise baranyotewe cyane kuri Gatumba hari ibindi bintu tubyo byose leta ikwiye kuduhereza ko umuco kuko yabara ari kwimura abantu bari guhera nabo mu Kajaga ega Kajaga yaratwawe hajya nuko mutahabona bari guhera mu Kibenga abantu baromose baravuye mu mazi twebwe mu Gatumba tuvuga ati twebwe izode yacu ibandanya itekanye neza kuko bari n'igihugu barahari nicyo abo babangamiwe n'amazi bari muri koti ya mushasha hariya washaka baravuyeyo baragiye ariko abandi batari ahantu amazi atagera hari abantu bashoye imitahe yabo harya babayeho bafite ubuzima bumeze neza bafite inyubako zikomakomeye bubatse bafite amakirisitiya bari kuragenda neza leta rero guciza ngo nimwimuke namwe naho mudashikirwa n'amazi nibaza ko ivyo vyigwa leta yoba yarakoze sinzi abahinga bariho yakoresheje umuntu yobishira akabaza kuko turabona ibindi bihugu mu bindi bisagara ukuntu bitunga amareta yahatunganya ibisagara biba birimwo amazi cyangwa bikunda gushikirwa n'amazi kandi abenegihugu bakabana neza n'amazi rero nigatuma nimuvuga ati ngo reka dutunganye cyo kumena dutunganye hano hantu leta igaca ivuga ati ntimutunganye ahubwo nimuve ngaho itagerageje no kugira kandi ikigoro ko gutunganya aho hantu abenegihugu baca bavuga ati ibyo byose ni kuko imutwomora kandi mwebwe mwegere muri leta muguma kubaka kuko hari abajenerali numva bakomakomeye bariko baragira imigambi ikomakomeye mu Gatumba hirirwa aya makambyi aje guseha gusesa amabuye n'imiyagankuba bariko barabandanya bayitwara mu bindi mu yindi bice hafi kuri frontiere none kuki bayimura abenegihugu mu Gatumba ariko akaba ariko barazana rya terambere mu Gatumba kuko twumva ngo ariko barubaka zone ekonomike hajya mu Gatumba ni ibintu gihushane twebwe twibaza yuko leta nabo bita ngo abahinga ntitubazi ubuhinga ukuntu babukoze gushika aho babukoze ariko turabya rujya Rusizi jewe ndahagenda niho mvuka iyo ngiye mu Burundi nibaza ko ni ikibazo gitoya cyane niwe jaho mbaye naho naciye gishobora gutorerwa umuti hariho ugushaka kwa politiki kwabo bantu muri leta
mu gusozera Muningona Julien ni kimusaba na leta y'u Burundi muri iki gihe imaze kugaragara ko abanyagatumba mutavuga rumwe n'ingingo leta ishaka gufata
ego murakoze cyane ariko mbere ko tusoze ntagomba kubwira Eric ko zone Gatumba ari zone nziza yo kubamo cyane kandi nziza ikigira kabiri abafashe ingingo ko zone Gatumba atari kubamo nimba atari muri abo bafashe ingingo ko yomeye ko zone Gatumba ari nziza kandi bafashe ingingo atari yo kubyigwa babeshwe
narigize ngo nabahinga ntabwo akubwira iriki kumena hazi azoze ndahamayeke arabe ngende hameze mbere arabe n'ikiraro cya gatumba bodi la concorde ngende kibere ijisho narigyaze niko birombike igomba kuba kwa mugatumba dore gatumba bari bakoye inzu nshyashya batunganye neza nko paskara bivuze hari abari barahubaka kumwe rero se ubundi mugambi tutazi banyegeje kwiyo na gatumba twebeneho niheza ho kuba icyo twifuza ni kandi dusaba leta nuko iyo shikira akigoro kaba nyagihugu mugatumba na cyane cyane dufashijwe n'abadiaspora b'iwacu bari mu mahanga batubonye impuhwe bagafashanya umugambi wose bakora kora ukuzigira umuzurira kuko imvura igomba kugwa n'ukuri batubwira ikigomba imvura igomba igwa hajya hari hasigaye hari hasigaye ahantu hatoye cyane bavuga ngo tubamarire niyo mashini twari kuba dukurikije neza tumba neza yubaye mahoro mutekano uretse kitoyi cya mushasha ya mbere n'iya kabiri n'igisagara n'ahantu hatoye turahari leta idufashe tukikire
Zone Gatumba ikinigwe ibe protest. Mwe Eric Segimana akama motera abanyagatumba nakahe?
Akama notera abanyagatumba hiriza ibo ya leta. Kuko nubwo ari karavuga ngo niheza kuba abanyagatumba benshi bamaze kwa burira ivyabo abari batunze amazu yabo ngira nta ayavuze ko ntazi ngira nta ni watarajayo kubera ko aramazu menshi ama miliyoni menshi amaze gutwagwa none niho cyano kukaba cyo mu gatumba bira babanje cyane bako umuntu yo tamwe buryo kuko ama etage menshi amaze gutwagwa kuko abantu benshi bibera ama etage byose amaze gutwagwa ugenda warurwe bagenda n'ubwato rero sinzisha kuba kwari espace y'ikubamwo kwari kuba mu mazi hari abantu baryamye benshi biba babyuka bapfuye uno munsi abanyagatumba barimo buhungiro leta yatwaye amasite ito y'ukubavuza bakreye abaganga speciali y'ukubavuza kubagaburira n'iki ubundi nawe bariko bahungisha abantu nawe ariko basubiza mu ntoze mu ngorane kuko jembe Bujumbura Gatumba turahaca turahabona tudakizaye n'amahafi tukayororerayo tumwisha kubikorera mu gatumba dushyira pa proje zitandukanye n'amaprogramme dirigeante yo
akajambo kanyuma mwamushye nahe Akimana Pascal
akajambo kanyuma nyakubahwa mumenyesha makuru nuko dukenguruka leta mvyeyi leta nkozi yuko ikunda bene igihugu kandi ifata bene igihugu bose co kimwe atanya gufatanya gukira abo banyagatumba rero akamu batera iyo leta yabo bitoreye nakamu keza yuko gukorana n'abanyagatumba bagakorana ndabahinga batandukanye ndabasanzwe bafasha Uburundi kugira batunganye iryo digi hanyuma ibintu biheze bigende neza dutere imbere dutere imbere aho tuvuka kuko nta muntu yoza n'umunzane wo gupima ati uyakunda Uburundi gusumbuye igihugu cyangwa uyakunda Gatumba gusumbuye twese turakunda Uburundi turakunda aho tuvuka hanyuma twiteze guteza imbere twebwe imvukira za Gatumba zo mahanga guteza imbere igihugu cyacu na cyane cyane aho twataye uruzogi aho dukomoka tutegereza kuraba ukuntu tubateza imbere n'icyo murakoze kumenyesha makuru
murakoze Akimana Pascal Calvin kukanya mwa toye kugira ngo muganire nyiradio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo gihambaye
murakoze turabashimiye nyakubahwa kumenyesha makuru n'ikindi gihe muzotumire kugira dushobore gutanga umuco
ndagushimiye nawe mushe na Eric Segimana ku kanya mato kugira muganire nyiradio ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye kanya mato hahe icyo dushikirije ku bibazo bihaza bene igihugu mu gatumba
ndagushimiye nawe mushe nahe Julien Nimbona ku kanya mato nyiradio ijwi rya Amerika
nanjye ndabashimiye cyane mwese makuru ndashimiye nabo bafashe ikiganiro ndabanize ko akamaro tereta nk'abanyagatumba igihugu gufasha
murakoze mwese ndabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi dusangire ijambo mugire amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe abatwumviye kuri interinete namwe mwatwumviye kuri telefoni zanyu zigendanwa nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama. Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
It's the MP record. Dr. Marsh production. 47, your smile.